bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe ntuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vya radio ya Amerika Samira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya gatano muri kumwe na Joy Diane na Hazoe ndongo ya makuru ino mwanya
twebwe nk'abantu no muri kampanye twigishije gutora ego twabyakiriye neza kuko umuntu mbere dufite kuko kuvuga ngo igihugu ko umugambo we wacu twa twihangiye cyo kwigisha ego nico gituma rero twebwe atagishatse ko twatwiteze ko ego n'ubundi keza gutsinda.
Yuniseveri no Nkunzimana aramutse umugambwe sawanya Frode Bunyakuri iragiryandadaye wemewe n'amategeko yigishije kwemeza ihinyanyuga y'ibwizwa nshingiro mu gutora ego.
Turuko turegeranya ibiharuro nk'amapeva twashoboye kuyaronka turabi yuko bihura n'ibyamaze gutangwa nyuma yaho ibiharuro tumaze kubibona kuno bimeze turonko ko nta dushingisha urubanza kuko tubona yuko habaye amanyanga menshi cyane muri amatora.
Uyu nawe ni Oscar Nizigimana we arongoye runani amiziro y'abarundi mu ntara ya Kirundo mu Burundi nyene aratanga insigiro n'igituma batashimishije n'ivyavuye muri ayo matora vy'imfata kibanza turabigaruka ko handi hatumura no makuru aza kubagizwe ahanini na kamarampaka mu Burundi. Nungirinda bahikaze nshuti bakunzi ibijwi rya Amerika umwanya n'umwanya ivyavuye matora kamarampaka mu Burundi biramenyekana ibitegira ivyimfata kibanza bitangwa n'imirwi yatunganije amatora ku rwego rw'intara zitandukanye CEPI vyerekana ko ego iri imbere ku ntara 18 zigize Burundi zitanu za mbere muri ego ni Karusi ifise 83 n'ibice 76% kwijana nkuko bitangazwa na CEPI Karusi. Intara ya Kirundo naho iza ku mwanya wa kabiri iri kuri 83 n'ibice kimwe kwijana. CEPI Ngozi ivuga ko Ngozi abatoye ego bagera kuri 82 n'ibice 8%. CEPI Kayanza ikemeza ko abatoye ego bari kuri 82 n'ibice 45%. Umwanya wa gatanu urimo Muyinga uri ku 87 n'ibice 4%. Impande zitandukanye zikaba zatanguye kugira ico zivuga kuri ayo matora ya kamarampaka ivyo bitigiri bitandukanye. Umugambwe Prona wemewe n'amategeko usigura ko ushima gose uko ayo matora yagenze mwitangazo ryashizwe ko umukono na Abel Gashatsi aramutswa uyu mugambwe yahamagariye imigambwe yose n'inani kuzokwemera ibizova muri ayo matora badahiga imanzi. Urunani y'amiziro y'abarundi mu ntara ya Kirundo bwo rwatangaje ko rugiye kwitura ubutungane kuko abanywanyi bago baburabujwe cane abandi maze kugira ico bavuga ni igihugu c'Ubudagi cavuze ko kibicishije mushikiranganje bw'imigenderanire yabwo n'ayandi makungu ko ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi rije kuzimanganya amasezerano ya Arusha. Mukanya duca tubandaniriza kamarampaka mu ntara ya Ngozi. Ngozi ibiharuro vy'imfata kibanza vyerekana ko ego yoba yatsinze oya ikomini ifise amajwi menshi hakaba ari mwumba ivukamwe umukuru w'igihugu c'u Burundi Pia Nkurunziza rekumenyesha amakuru ijwi rya Amerika. Ingozi Fidelite ishatse habitugire kumuriri.
Dufatiye ku yaronfata kibanza biva mu biro bijeje amatora ku rwego rw'intara ya Ngozi ego yaronse amajwi 83.8%, oya yaronse 11.3%. Amajwi yabaye impfa gusa agera kuri 3.1%, nayo abadafise aho bahagaze angana na 2.6%. Mu gihe hari hiyandikishije 1,381 birenga gato, igitigiri c'abitavye amatora kingana na 92.5%. Mu makomini 9 agize intara ya Ngozi yabonetsemwo ego nyinshi ni komini ya Mwumba yaronse amajwi 93.5%, oya nayironka 3.3%. Iyo komini isanzwe ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza avukamwo inaho yatoreye mu gitondo cyo ku munsi wa kane, akaba kandi ari n'imboneze w'umugambwe SNDFDD ukaba warushigikiye ego. Ikomini igira kabiri mu ntsinzi ya ego ni Tangara ifise amajwi 86.8%. Ikomini z'ubwa nyuma mu komini yatoye ego ni komini ya Gashikanwa ifise amajwi 76.4%. Ikomini yabaye ya mbere muri zitatoye ego ni komini ya Kiremba ifise amajwi ya oya angana 15.6%. Iyo komini niyo vukamwe gatongwasa umukuru ni rw'amizero y'abarundi utavuga rumwe n'ubutegetsi nawe nyene ku munsi wa kane niho yari yatoreye. Ikomine yabaye ya kabiri muri oya ni ya Gashikanwa ifise amajwi angana 13.3%. Mu gitondo cyo kuri wa gatanu imbere ya saa 6 mu ntara ya Ngozi hari hatekanye abantu bari ku mirimo yabo ya misi yose aho nyuma yikonje bari baronse kuri uyu wa kane kugira ngo baje mu matora y'akamaramaka y'ibwirizwa shingiro twagerageje kurondera abanyagihugu basanzwe kugira ngo bagice bashikirije kuri ibyo biharo fata kibanza bamwe muri bo bavuze yuko badashaka kuvugira ku radio abandi nabo batumenyesha ko barindiriye itangazo ry'ibiharo ntabanduka ku gwe w'igihugu naho biruko mukuru mugambo isende DFDD mu ntara ya Ngozi Ciza Jean yabwije ijwi ry'Amerika ko bakiranye akanyamuneza intsinzi ya yego yashimye kandi nuko gene ayo matora yitabiriwe cyane abanyagihugu bo mu ntara Ngozi aho kubwiwe bitabiriye cyane aya matora akavuga yuko ingece sa 6:00 abenshi muri bo bari bamaze gutora ku ruhande rwo barongoye uranamizero y'abarundi mu ntara Ngozi twagerageje kubarondera ariko ntitwashoboye kubaronka kugira ngo batubwire ukuntu bakiriye ibe hari umfata kibanza oya yaronse ku rwego rw'intara Ngozi naye ku ruhande rwo bajeje intwaro Uramatabe intaya Ngozi yabwiye amenyeshamakuru mu Burundi bakoreye ikinyamakuru c'Abadagi Deutsche Welle ko nezerezwa no kugena amatora yagenze aho yitabiriye batankomanzi ati n'utunenge duke twibonekeje nitwaye dufashe kuko ataco twononye ku mugomo mukuru intaya Ngozi Fidelite Ishatse ijuri ya Amerika
Fidelite Ishatse arakoze tukiri mu buraruko bw'u Burundi mu ntara ya Kirundo runane ya mizero y'abarundi nari nabice ku masonga ko rutemera ibiharuro vyavuye mu matora y'imfata kibanza y'ibwizwa nshingiro inyanywe mu Burundi mukuru ugo runani havuga ko bagiye kwitura bidate by'ubutungane kuko indororezi z'urwo runani zaburabujwe hagataho umugambwe Frode Bunyakuri iragijya ndadaye ishami gemewe n'amategeko urashima kwego bya giye imbere nkuko muvyumva muri no nkuru tuzumenyesha makuru y'ijuru rya Amerika mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze
Ibiharuro mfata kibanza vyerekana ko mu ntera ya Kirundo ibyezwa shingiro byahinyanywe gemejwe ku majwi angana 83 ibice ubusa kimwe kwijana guhakana iryo hinyanywa ry'ibyirizwa shingiro vyatowe ku majwi 11 n'ibice 20% amajwi yabaye imfa gusa aharugwa kuri 3 n'ibice 32% Ayo atacho barivuze ko akaba aharugwa kuri 2 n'ibice 46% ivyo biharuro mfata kibanza biva mu ngwi wigenga ujejwe gutunganya amatora mu ntara ya Kirundo vyerekana ko abantu bitabiriye iryo tora ku rugero rwa 98 n'ibice 82% twashatse kumenya uko abatumiriye abanyagihugu kwemeza cyangwa guhakana ibwirizwa shingiro bakiriye ivyavuye vy'imfata kibanza muri iryo tora twegereye ubwa mbere abigishije gutora ego iza imbere cyane mu mugambwe CDFDD bagaragaye cyane ku rubuga bigisha abanywanyi babo gutora ego ntibashimye kugira icyo bavuga ko Fabiano Bizumuremyi arongoye umugambwe CDFDD mu ntara ya Kirundo yabwije ujya Amerika ko amakuru umugambwe CDFDD atangirwa mu burongozi bw'umugambwe ku rwego rw'igihugu aho twabonana nawe umugambwe uri ku butegetsi ku rwego rw'igihugu ntacyo bari bwatangaze ku matora y'ibwirizwa shingiro mu ntara ya Kirundo kandi umugambwe Sahwanya Frode Bunyakuri iragijya ndadaye wemewe n'amategeko warigishije kwemeza inyanyurwa y'ibwirizwa shingiro mu gutora ego Severino Nkunzimana aramuswa uwo mugambwe mu ntara avuga ko atacyari gutangaza ego itsinze mu Kirundo
twebwe nk'abantu no muri kampanye twigishije gutora ego twabyakiriye neza kuko umuntu mbere twadufise kuva ku rwego rw'igihugu umugambwe we watwigitwa twadufise ihanye ryo kwigisha ego nico gituma rero twebwe atagishasa ko twatwiteze ko ego n'ubundi teza gutsinda twebwe kubitwerekere kandi gwe ntacyo twabasaba ko batashobora gutsinda bo kwihangana ko mu matora niko bigenda habura na bigatsinda umwe nahubwo bakabona yuko igihugu kigize cyakeneye kuvugana ukuri umuntu mbere ishobora gushikana igihugu kwiterambere
murunani ya mizero y'abarundi kuye imisozi bigisha gutora oya bose uko bavyakira usikanyizwa imana arongoye runani ya mizero y'abarundi mu ntara ya Kirundo aratanga insiguro n'igituma batashimishijwe n'ivyavuye mu matora
ubwa mbere abarurerezi bacu bararahorondewe n'abajeje intwaro aho muri commune Busoni abajeje intwaro bashobora gufata abashika kuri 5 no bakaba bafunzwe hariyo mu gitobe naho nyene barafashe uwundi umwe bamufata afise impapuro z'abarorerezi aho yarazishiriye hose nta murozi yigeze aronka urupapuro rwo kugira ngo agire uburenganzira bwo kuyacungera cyo kimwe no ngaha muri komine Kirundo naho nyene harafashwe umwe aziriko gico nyene ko afise impapuro ariko aragenda gushira abarorerezi rero tukaba tubona yuko ivyo biharuro ntibisa n'ivyo twari kuronka twadufise abantu bacu kuko keretse abo bafashwe harana baciye batega ubwoba hageze guharura canke batega ubwoba batarashikayo hanyuma bashobora batinya ko bogirirwa nabi canke bagapfungwa nkuko bagenzi babo vyagenda
none muri urwo runani wabagiye gukora iki inyuma yo kumenya ivyo biharuro Oscar Nizigimana
twese tugiye gukora turiko turegeranya ibiharuro nk'amapeva twashoboye kuyaronka turabi yuko bihura ni byamaze gutangwa by'imfata kibanze turiko turagerageza turondera mu masesi turaho ukuntu bimeze inyuma yaho ibiharuro tumaze kubibona ukuntu bimeze turonko ukuntu cadushingisha urubanza kuko tubona uko habaye amanyanga menshi cyane muri amatora
twarondeye umuco kuvyo urunani ya miziro y'abarundi rurega abajejwe intwaro ku gwego go hasi hijya no hino mu ntara ya Kirundo no kumenya uko itora ryagenze muri rusangi hijya no hino muri iyo ntara tubajije buramatari w'intara ya Kirundo Merikiro na Nkahomba yatugaragarije impungenge afite zo gutanga amakuru ku radio yugariwe imirongo ya FM mu Burundi n'ikigo cya leta kijejwe kugenzura imenyesha makuru CNC twegereye kandi umukuru w'umugwi wigenga ujejwe gutunganya amatora mu ntara ya Kirundo Pascal Imana ariyo arongoye uwo mugwi yabwiye ijwi rya Amerika ko itegeko bafise ritabaha uburenganzira bwo guha amakuru amaradiyo ijwi rya Amerika na BBC yugariwe imirongo ya FM na CNC mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Jambo sekonda rinze gusa tukibutsa ibumviriza ijwi rya Amerika ko nubwo imirongo ya FM basigura ko yugaye abo mu rwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi CNC badusiguriye uko amenyesha amakuru bacu babandanya bakora ukuri kwamye bisigura ko muri uko gukora no kuronswa amakuru babwirizwa akuyaronswa atagigoranye twandanye vya kamera mpaka ariko unye dukwitire mu gihugu cha Kenya aha barundi batari bake baba Nairobi atamahirwe yo gutora baronse kuri no akane abenshi muri bo nabari biyandikishije mu gihugu cy'u Burundi amwe mu baganire n'ijwi rya Amerika bavuze ko byababaje cyane bakabigereranya n'ukwakwa ubwene gihugu reka ibindi ku ino nkuru tubaze mugenzi wacu Nairobi Eroje Wirikaneza
kubera ukurengerwa n'abantu ambasade y'u Burundi Nairobi itora ryaragoranye cyane byatumwe n'uko abantu benshi bataje gutora dukata twabo twitora abandi nabo baza kwiyandikisha umunsi w'amatora mu gihe hari abandi bari biyandikishije mu Burundi bizigiye kugira amahirwe yo gutorera muri Kenya Imisore twahuriye mu gisagara cya Nairobi iratubwira uko vyagenze.
Navuye muhira saa 11 tushitse batwereka imirongo ni dutonde bari bafite ubukarata nyene burya bujejwe gutora tugomba twa twariyandikishije mugabo ntabwo twari bwaronke kuko ntibatwibukije ati munazogaruka gutora akanye n'abanyagihugu nyene bari bamaze nyene kwibabarira bari mashonje harabavuye muhira mu gatondo atanakayibanyoye babona saa 8 ziramaze kugera turaguma ngaho nyine turarindira munywa niho baduhamagara turagenda gutora bwa bukarata turarindira yuko tuzotora bazotubwira ati ngo mutore turabura
saa moya kweri narishitse turatonda tutonda cyatubwira ati abiyandikishije ngaho kuri ambasada nibatonda umurongo w'ununuye abandi bazi yuko biyandikishije mu Burundi nibatonde ngaho katwe twaratonze turatonda reka n'umurongo w'iwacu twe twiyandikishije mu Burundi ntiwavaho uri kweri twe tugeze imbere bace baraza ati ubu rero abiyandikishije mu Burundi n'abatiyandikishije mwebwe ushake mubanze mubireke mubanze muje kwicarira hariya kuko mwe turabahamagara mu nyuma twicaye kugera naho saa 11 itama mu nyuma niho twatubona babizanye umukamama ati abiyandikishije mu Burundi mwebwe nimugende muzogaruka ku munsi wa kabiri mwebwe ntibibaye
bamwe baratoye abandi hageze kumasaha nyine nka saa 11 batangura kuvuga ati ngo abangu nibaje kugutora ngo amatora ngo araheze hanyuma hageze nk'umasiza n'inusu nyine bahe babadusomera ayo mazina barabiduha ntibaje dutaha tudatoye ubu twihenduza ko naho batubwiye ati ngo tuzogenda ngo dusosaye ku wa kabiri ngo nyine kwari kugira abatwikure
abatatoye kandi babyifuza bibona nk'abatswe uburenganzira bukomeye
Abarundi benshi twagiye twasubiye inyuma dushavuye kuko igihugu cy'u Burundi n'iki wacu nta numwe acanka gusa icyatubabaje nuko twagiye tudashitse ku cyo twashaka twamaze gutumwanya ngo tugiye gutora tugataha tudatoye tugataha ijoro tashe dushitse ko icyo kintu cyatubabaje vreme cy'uburenganzira n'abwaswe gose kuko iyo mpa ntatwe uburenganzira bari kundeka nanjye nkatora kuko igihugu n'iki wacu nawe twatembereye turacyari inyuma yacu kandi tuzosutegeza gusubira mu gihugu cy'iwacu aho twavukiye cye byarambabaje cyane rero kuba nagiye ntatoye kandi nataye umwanya ngo ngiye gutora
Nararenganijwe nyene uko iyo ntaba narenganijwe bari kureka nanjye nkatora nanjye nkashikiriza ico niyumvira umva umuntu yashaka ushikiriza iciyumviro bakakimubuza nawe urumva yuko uri kurarenganwa
cyose manager byarashavuje gose ko ico ndashaka sinagishitseko mba nayo guhakana cangwa inkemeze cyose ntabyo nakotse umva n'ikibazo nyene byarambabaje gose
guca no nk'ukuntu umuntu usanga batamuhaye nk'ukuntu ko kwishira kwiza akiza nakavuga ati nanjye niyumve ko ndo mu rundi reka nanjye nje nyambara ico nemeza nyambara ico mpakana nyene ndagiye kiruko nyene mwese akagira ico yumva kiba kimubangufi
ariko John Ginkunziza twashira hamwe ry'abarundi ba muri Kenya asanga atawatswe uburenganzira
nkabose baratoye kubatashikiriwe haragezwe umwanyura hera kandi noneho nkuko mwabyiboneye namwe ndakeka ariho mwari muri abantu babaye benshi batiyandikishije burya rero cyabigorana n'icyo tuma twabatumiye kwiza kwiyandikisha kugira ngo ntihaze habe ikibazo cy'ukubura gutora abatatoye benshi n'abatiyandikishije abiyandikishije nkabose baratoye ibyo turafite ibyemeza kuko twarakurikiranye cyane naho twatse uburenganzira bwo gutora
ubu musore nawe abona kwitunganywa n'abyitora iryo ntandaro ya byose
ariko ivyo byose imvo je no banarabonye imvo yarabitumye byavanye n'ukuntu ibintu by'amatora ntibabiteguye neza cyane ni nayo mpamvu nabonye nyine byanagoranye kuko mparuye nko mu Burundi aho twahora dutorera twashobora gutora turi n'ibihumbi bingahe tugatora kandi twese gataha turose ariko nka twebwe mbona twari bakeye ino twaratoye biranka kweri birabananira bivanye n'ukuntu amatora batayateguye neza
Nkunziza nahumuriza kubivugwa kwikata yitora ishobora kwakwa nk'urupapuro rw'inzira abarundi batahutse
ikata yitora biranse ko ngwisika atakaranga muntu ntaho ihuriye n'ibyangombwa bisabwa mu gihugu utashaba kwa ka passport ku mupaka cyangwa ne sepase ndakiye katanu mwasho kwa kangoza na ikata yitora ikora umunsi w'amatora gusa nikora muri banki nikora muri microfinance nikora no mu rugo nshobora kwikurisha kugura itongo ntagira abantu bagira ubwoba ndabahumurije nka diaspora kenya ntaho bihuriye rero ni kuvuga ngo urumva ngo ngiye mu gihugu udafite passport no bazo kunyara icyo kibazo ntagira umuntu akibaza nta mupolisi yigira kwaka ikarita y'itora
abariko bategura amatora i Nairobi babwije ujya Amerika kwa hanini iki kibazo cyatewe n'uko umugwiseni wari warungitse ibikoresho birenga gato kubitegira iby'abari biyandikishije gutora mu gihe hari yandikije abagera ku 1500 abari baje gutora barenga hafi 4000 nkuko twavyiboneye muri Kenya abemeje impinyanyuro y'ibwizo nshingiro mu gutora yego nibo benshi ni bice 62 n'uduce 85% mu gihe abayihakanye mu gutora oya hari bice 35 n'uduce 42% eroje buri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Juti bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Tubamenyeshe ko mu gihe iyo mirongo yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 7325, 9685, 9815, ndetse n'ibihumbi 11995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo y'ibihumbi 13630, 15460, 15675, 12530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 640, 9470, 17070, ndetse n'ibihumbi 13630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi ya shortwave. Tukaba tuboneyeho no kubashimira uburyo mwitabira ibiganiro byacu. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya.
Jugi Amerika turacabandanya na kamera mpaka mu gihugu cy'u Burundi sentare nkuru y'igihugu ya muha yaciriye mu rubanza rw'ikibiraho munyororo uri hagati y'iminsi 15 n'imyaka 2 ni hadabu abantu 9 bafashwe bagirizwa guhungabanya amatora yo kwemeza canke guhakana inyanyugwa y'ibwizwa nshingiro mu gihe bamwe bagirizwa gutabura ikarata y'itora abandi bakagirizwa gushaka gutoba amatora no gutora kabiri harimo umwe yafashwe adiko arakizwa afise umupanga mu ziba zone ni Kanyosha yemereye sentare ko ari mu rwaruka rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi imbonera kure ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Bujumbura Raymond Zimana yakurikiranye ivyigo rubanza
muri abo 9 8 bavashwe kuri uyu wa 4 ku munsi w'amatora ya kamaramaka umwe nawe yafashwe isaha 8 z'ijoro ubucara amatora afatiwa muri ziba turi muri zone Kanyosha komine muha ariko arakizura afise umupanga Augustin Ndayizeye yagirijwe kwitwaza ikigwanisho mu gushaka guhungabanya amatora yabwiye sentare ko yari mu mugwi imbonerakure urongowe n'uwitwa Nzosaba bariko barakizura bucaba amatora kugira ntiyagire abato b'amatora canke ngo bahungabanye umutekano Sentare imaze kumwereka ko umutekano cungegwa n'abapolisi hamwe n'abasirikare bamuciriye umunyororo w'umwaka umwe n'ihadabu y'amafaranga ibihumbi amajana abiri. Edinze Imana yari indorerezi y'amatora ku bwo runane amizero y'abarundi muri zone Kanyosha yaciriwe umunyororo w'imyaka ibiri n'ihadabu y'amafaranga ibihumbi amajana umunani na Sentare nkuru y'igihugu yamuha. Yagirijwe gukoresha urupapuro rw'impimbano no guhungabanya amatora. Ivyahawe yamirira kure mu guta makosa kuba murese ngo acungere amatora kandi babona ko urupapuro afise rutatanzwe n'umugwi ujejwe amatora Seni. Jean Sabushimike nawe yaciriwe umunyororo w'imaga w'umwaka umwe yagirijwe guhungabanya amatora mu kwihanaguza irangi ryo ku rutoke ku mukozi yari ajejwe gutunganya amatora amukojeje urwo rutoke ku itama. Yowe yari yabwiye Sentare ko vyabaye nk'isanganya atabikoze ku bushake mbere anabisabira imbabazi nk'uko yari yabikoze kuri uyo yabikoreye naho yaciye atabwa muri yombi. Abandi Sentare yahanye n'abagabo bane bose bagirijwe gushaka kosha abandi bantu icyo bari gutora: Salvatore Butoyi, Patrick Nkeshimana, Serge Ndikumana na Eric Nizo Nkiza bahagaritswe kuko batabuye ikarata y'itora. Abo nabo Sentare yamuha yabaciriye umwe umunyororo w'umwaka n'ihadabu y'amafaranga y'amarundi ibihumbi amajana ane, ariko bo bari basavye ko Sentare yobeza kuko babikoze mu kutamenya mu gihe bwari bwa mbere bitabira amatora kandi batari basiguriwe neza ingene baza gutora. Mike Nimfasha yagirijwe gushaka gutora kabiri kuko yafatanywe karata z'itora zibiri naho yatoye rimwe, yahanishijwe umunyororo w'iminsi 15 n'ihadabu y'amafaranga ibihumbi amajana abiri. Uyu yafatiwe mu ruziba we yavuze ko ikarata ya kabiri yayizaniwe n'umuntu kuko yumvise bamusomye, ni mu gihe we yari yashimye gusubira kwiyandikisha ubugira kabiri aho yari yimukiye kugira azatorere hafi ari naho yatoreye. Eka na Regis Ayishakiye yafashwe yagirizwa gushaka gutora kabiri. Uyu we yari indorerezi ya mizero y'abarundi muri zone Kanyosha yireguye avuga ko ahaka n'icaha akemeza ko yatoreye mu ntara ya Kirundo ku gapapuro RCPC kubera yari umushoferi w'umushingamateka kandi karata y'itora yari yayibagiriye mu gisagara cha Bujumbura. Abwiwe ko ari mu ndorerezi z'amatora, Ayishakiye yahisemo kumanuka mu gisagara cha Bujumbura kugira apfume akurikirana igikorwa cyo guharura ivyavuye mu matora nk'uko yabibwiye Sentare ari naho yaciye ahagarikwa. Sentare yamuciriye ihadabu y'amafaranga ibihumbi amajana ane naho we yari yakanye icaha yagirizwa agasaba kwezwa. Kiresabo cyenda ejo nyene ku wa kane Sentare nkuru y'igihugu ya Mukaza yahanishije umunyororo w'imaga w'amezi atatu Lambert Harerimana ku caha cyo gutora kabiri. I Bujumbura, Remunzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mingitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru n'ubu turabandanya tubabwira ivya kamarampaka. Dusubire mu ntara ariko ubu hagati mu gihugu c'u Burundi imuramvya, aho turi kumwe n'umenyesha makuru wacu Diane Ndonse akorera hagati mu gihugu c'u Burundi. Diane, amahoro.
Amahoro neza.
Ego, ibitigiri vy'imfata kibanza ngahe imuramvya bimaze gutangazwa na CP vyifashe gute?
Nuko mu ntara ya Muramvya ahanini batoye ego ku bice ku majwi 79 kw'ijana.
Hanyuma mu makomune yandi atandukanye agize iyo ntara ya Muramvya.
Ego, me komine ya Rutegama niyo iza ku isonga ku majwi 85 n'ibice bitatu kw'ijana. Hagakurikira komine ya Bukeye ku majwi 79 n'ibice 65 kw'ijana. Hagaca hakurikira komine ya Mbuye yatoye ku majwi 77 n'ibice 8 kwijana aho ni mu gihe commune ni mu gihe abatoye oya bobo batarengeje amajwi 13 n'ibice 22 kwijana muri yo commune nyene yambuye hama muri commune ya Muramvya nayo ariyo igize mu mugwa mukuru w'intara amajwi 75 n'ibice 6 kwijana mu gihe oya nayo yo yarose amajwi 13 n'ibice 6 kwijana commune ya Kiganda nayo ariyo yitwa ko yatoye kubice bitoyi ego yatoye kubice 74 n'ibice 2 kwijana mu gihe ego oya yoyo yarose amajwi 19 n'ibice 5 kwijana hari nabatagize rero ico bavuga bashitse kubice 4 kwijana hamwe nabo amajwi y'abahifagusa n'ibice hafi 3 kwijana
Diane hari abo mwavuganye bo mu migambwe itandukanye bo mu nani zitandukanye haba muri CNDD-FDD haba mu runani ya mizero y'abarundi kugira ngo bakugire ico bavuga kuri ibyo bitigiri by'imfafata kibanza
urongoye umugambwe SNDD FDD ariwo usanu wawetsinze ayo matora mu buryo bw'uye butaratangazwa cyane na seni nuko bavuga yuko atacu bafise babwira ijwi rya Amerika ariko abo mu mizero y'abarundi bobo urunani ya mizero y'abarundi bavuga yuko amatora bobo batsinzwe kubera yuko ahanini indorerezi zabo abateza guhagarikira amatora yuko batashe guhagarikira uko bikwiriye kuko banahaga twenige polisi mu bari bajeje kwihagarikira.
Urakoze cyane gose Diane Ndonse ubandanye ukurikira iyo nkuru uyikurikiranira hagufi haba ngaho Muramvya canke mu ntara zindi zegere Muramvya nka za Gitega hama turaza gukenera amakuru yacu yo hanyuma uze kutubwira uko bizoba vyifasha.
Ego murakoze name Diane.
Nuko rero mwavyumvise ingene vyifashe mu ntara zitandukanye ntara ya mbere ni Karusi aho sepika Rusi yemeza ko abatoye ego bayitoye kuri 83 n'ibice 76 kwijana ku mwanya wa kabiri hakaza Kirundo sepika Kirundo iyo bivuga ko 83 n'ibice 1 kwijana ariyo yatoye ego Ngozi iri ku mwanya wa gatatu 82 n'ibice 8 kwijana Kayanza nayo ku bwa kane kuri 82 n'ibice 45 kwijana Muyinga 81 n'ibice 4 kwijana Cibitoke 80 n'ibice 8 kwijana Bubanza ku mwanya w'indwi 80 n'ibice 6 kwijana Intara ya Muramvya nkuko mugenzi wacu Diane Ndonsaidje kwitubwira ni 79 n'ibice 79 kwijana intara ya Gitega sepi Gitega ivuga yuko abatoye ego bayitoye kuri 75 n'ibice 8 kwijana hama intara ya Bujumbura nayo abatoye ego vyimfata kibanza ngo ni 75 n'ibice 74 kwijana Ruyigi hizuga 11 yatoye ego ku bwa sepi Ruyigi kuri 72 n'ibice 67 kwijana sepi Bururi yemeza yuko iyo ntara iri ku mwanya wa 12 yavuyemo ego izigera kuri 71 n'ibice 96 kwijana cankuzo ku mwanya wa 13 ni 70 n'ibice 52 kwijana Rumonge ku mwanya wa 14 66 n'ibice 52 kwijana Makamba ku mwanya wa 15 65 n'ibice 6 kwijana Rutana ku mwanya wa 16 uri kuri 62 n'ibice 91 kwijana Mwaro kuri 61 n'ibice 74 kwijana Sepi Bujumbura Meri yo yavuze yuko ego yavuye muri Bujumbura Meri yajingana na 53 n'ibice 1 kwijana uko rero vyifashe ariko imbere yuko duhava duhana agahindukira nubabwira yuko ari nk'amwe iryo tegeko nshingiro ry'u Burundi ryamutswe igemejwe umukandida wese ashaka kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu azobwirizwa ko afise imyaka 35 kwijana hama ibiringo vy'umukuru w'igihugu bikazovanwa kuri 5 bishwe kundwi bibiri ibibanza bikomakomeye muri leta byose bizora mutwe mu Burundi atigeze agira ubundi bwene gihugu izindi ngingo zizohinyanyugwa nuko intebe yicegera chaka bico mukuru w'igihugu izovanwaho igasubirizwa niyo umushikiranganje wa mbere azobazwa ibikorwa vya leta byose umushikiranganje azogenwa n'umukuru w'igihugu mu gihitegeko rya hahora ryatomora ku mukuru w'igihugu ategeza kudasangira ubwoko n'icegera ciwe integuri hadibu yivuga yuko ivy'ubwoko ataco bitwaye bwizwa nshingiro rishasha ryatomora ku inamashinga mateka na nkenguza mateka ataburenganzira bifise byo gukombora umukuru w'igihugu no mu gihe bafise amakosa akomakomeye akoze ikosa rikomeye sibo bazomwegura. Nta murundi numwe awuranishirizwa hanze igihugu nkuko iyo ntegure y'itegeko ibivuga. Nuko rero ncuti bakunze. Tuasubira samoya ni minota 30 mirandi makuru tubafitiye mururanigwe na Idiane Nahazwe yakoze Fasil Gebehu yegeranije amajwi n'abanyamakuru bacu batandukanye badufashije tutibagiye na Ingenieur Linas yari muhinga bw'ivyuma twempituti mururanigwe mubanye no muvyanye.